abayezi batari bake baganiriye n'ibyamerika bavuga ko uyu munsi usa n'uko utabaye kuri bo bitewe n'uko bashyitse bari mu mikoro make. Umuganda z'akazi ni wo ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura.
Ntihatari rwose pe umunsi mukuru w'abakenyezi rero kubera ntabyo mbona navuga kuko bishyitse turi mu bukene bwinshi ntidushobora no kubuhimbaza ibintu biciro bitera biduga.
Mugenzi wewe yemeza ko umunsi w'abakenyezi abumva ku matwi gusa mu itangazamakuru.
Nawumvise muri radiyo bawuvuga bakawuhimiriza bakavuga naho nawumenyeje we.
Mu ntara y'Ubanza mu burengero w'abakenyezi bavuga ko babaza abantu kubona bagenzi babo bari mu nzego basa n'abatereranye.
Nkari aho gatumba mperereyo mwe rimwe ntabo mbona bigira bakiraramiri.
Aya nk'abakenyezi benshi atakazi bafise
hariho abagabo benshi tubabwira kurima umukenyezi arima wenyine
oya no kuri abakenyezi agateka ntikubahiriza.
Nagiye umugabo wanjye nk'ubu ntituriku mvayo abantu bashaka kuguma baguruka gusa umva umukenyezi wo mu rugo ntacamaze abakimaze nabo hanze gusa ubu uri gukora abahanura bavuga ngo nta mpanuro z'abagore nta n'imigambi y'abagore. Duheruka tubatora tumaze kubatora ntacyo tubona badukurikirana
ariko hari abandi bakenyezi b'Ubujumbura basanga ugusabishirwa mu nzego ari ingirakamaro rwose.
Hari nta mukenyezi yaronka naho ningene yokwishyura ariko ubu turabishima data wanda n'abatware barimo b'abakenyezi enda uhimbaza nuko ngaye ntabararingwaye nagiye no kukira bise mwize janja kubera umukenyezi agibye n'ikibazo abigira imbere data bakamwumviriza emwe naho wakubitwa wataha kimwe ku busa ubu natwe turiserukira data wanda tukadodora bakatwumviriza.
Abagore biragora byagera kuba aho barinze guca ingero bikaba kaga. Umubyeyi ni wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'Uburengero.
Gutunga umuryango ku cyatuyobeye umuntu w'umukozi kora ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko ntushobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo bihumbi bitatu. Twebwe mbere nk'abacangiro turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja ntitugireyo tujya ntitugireyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Muri kofada ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga batunzwe n'imyuga basaba abagore kudasuzugura akazi. Evelyne Ndikumana ni umukuru wa kofada.
Twebwe nk'ubu turafite ibintu twigisha ugasanga mugabo abo kubyiga bavuga bati ibyo babirya ntabyo nukora ugasanga baragaya ngo gusa akazi ko gukora. Rero umaze kugaya ko atari akazi ko gukora ngo ni ibintu bakora mu byatsi baracapa barisiga imicafu. Muri koperative yacu hariho n'abagize amashuri baraminuza benshi bakunda kuzera inzira bakaguma muri izo ngo zabo bavuga ati jewe kaya kazi ntako nokora.
Kino mbaro kyewe mukuru w'ishyirahamwe ya Wellness Hotel Conference abagura no kubona muri kino gihe abakenyezi bibagora kugaburira imiryango.
Umuceri warazimbye ibiharage birazimbye ku rugezo abantu bagatari bwigire babona n'umunsi umwe. Iyo ibyo bifungurwa byitwa mbumbarugo bizimbye ubuzima mu rugo burahinduka mbere bukagorana cyane agateka ku mukenyezi karahungabana kuko murazi ku mukenyezi hanini ariwe muzezwa nzu ariwe ajejwe gutegura ibyo mu umuryango wiwe ushika ufungura.
Uyu munsi n'abahanzi barawubaha andahe ndabaneze azwi izina rya ndimo agakaba n'umuyobozi w'ikigo kuza music yacuranze indirimbo zihagize umukenyezi zatorewe kuja mu mahiganwa akomeye.
Nashimiye kuririmba indirimbo iteza imbere umukenyezi kubera mu mibereho y'iminsi yose abakenyezi baracinyizwa mu buzima bw'iminsi yose no mu bikorwa bakora barakwiriye gushyigikirwa no kuronga ijambo guhabwa agaciro.
Ibirori nyamukuru byabereye mu ntara ya Cibitoke. Prosper Bagombanza icyegera cya
iterambere ry'umukenyezi ari iterambere ry'igitsina gabo kuko n'iterambere ryabo n'umukenyezi wese akwiye kumenya ko angana n'umugabo imbere y'amategeko mugakubahiriza ya migenzo igenga abarundi n'abarundikazi. Harageze ko umukenyezi atosubira kwicuza ngo ntacambaze kuko atize amashuri ariko amenye ko ashobora byinshi bige baminuza ahubwo ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafite n'akamaro kanini cyo kimwe n'abasaza babo
yaro bitangwa na onyizere kana afica kane cy'abantu bamwisi y'abakenyezi ariko ari umuntu y'ibice 200% afite amatongo bihariye cyangwa batorana mu gihe mitumba butumba tumbane y'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40% onyimenyesha ko mu gihe abakenyezi bahabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bahabwa na kigoyi bagabanuka hagati y'1,150,000 igisata cyawo ni kigero w'abakenyezi nacyo kivuga ko muri rusange uyu mukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi rero ryo wika neza ijwi rya Amerika.